radio indundi culture amakuru mu kirundi
Nolis Nduwimana
Miri wemwe mwese mwese mukurikira ibiganiro byacu ndabahenikaze muri ano makuru yo kuri uyu mugoroba ano makuru tuyahere ku ngingo nkuru nkuru zikurikira Ubwo w'inama nshinga mateka y'u Burundi rusaba ko abagize uruhara mu idindira ry'umugambi w'umukuru w'igihugu ugutekerera abakozi ba leta barumwikwa mu zabukuru impamba ingana n'umushahara wa nyuma bari bageze kubo bisabire kigongwe canke bagatanga imihoho ikibazo kiri mu byashikirijwe kuri uyu wa kane mu gihe umushikiranganji wa mbere yari umutumire mu nama nshinga mateka Terse n'ishyirahamwe ihurikiyemo abanonosoye ibijyanye n'inyifato mu Burundi kerekana ko abantu bagera ku 10,000 bamaze kwitura abaganga n'abahinga bagaragaza ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe mu ntara zine no kuvuga Gitega Rumonge Ngozi n'igisagara cha Bujumbura mu kiringo c'imyaka ine heze kuva mu 2021 igituma nibibazo bija birashika mu gihugu hagataho abanyagihugu bafashijwe n'umugambi wa leta wo kuvura abana batarashikana imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibungenze ku buntu ku mugwa mukuru wa politiki Gitega bari doga ko muri kino gihe ku mavuriro arangurirwa ku uwo mugambi hibonekeza ubukene bw'imiti nyuma y'imyaka 15 uwo mugambi uri kuramara utuma abajwa bashikira ni Kofi Olivier Rubera Intwari twese twongeye kubaha ikaze
Radio Indundi Culture
Dasubiye kubaramutsa ubwo w'inama nshinga mateka y'u Burundi ruvuga ko rutewe impungenge no kudindira ku mugambi wo kuronsa impamba ingana n'umushahara wa nyuma bari bageze ko abakozi ba leta baje bararumikwa mu karuhuko k'izabukuru umugambi wari wemewe n'umukuru w'igihugu mu 2020 abagize icyo bashikiriza kuri uyu wa kane mu gihe inama nshinga mateka yari yatumiye umushikiranganji wa mbere wa leta yaragiye gushikiriza icegeranyo c'ibimaze kurangurwa ku ibwirizwa rigenga amafaranga leta ibwirizwa gukoresha mu gice ca mbere c'umwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2024 ushiri 2025 babona ko abadindije uwo mugambi bakwiye kubisabira imbabazi canke bagatanga imihoho umushikiranganji wa mbere wa leta ariko yabahumurije ni nkuru ya Jean de Dieu Nahimana yari mu nama nshinga mateka
umukuru w'igihugu yarashikirije ijambo rya humurije abantu babahumure babarotrete
uyo numushinga mateka ari ne inamuco ariko asaba umuco kucatumye agahembo kemberewe abakozi bagiye mu zabukuru kataboneka gushika ari nahahera mu kwerekana ko hamwe batama n'abatamakazi bo kwitaba imana bataratunganirizwa bishobora gukwegera umuvumo igihugu
baragenda bakaronka yantica ntikize kandi abasaza bameze nk'abana kugira babeho hakenewe uburyo bwinshi cyane nagire mbaze rero yuko ako kigoro canke iyo nteguro ryari abarundi twese niyo dutera tuja umuntu iyo akuze kugira ntapfe yidoga aho apfuye yidoga n'umuvumo ku gihugu
umushinga mateka pamfile malaika asanga ahubwo byari bikwiye ko leta ibisabira imbabazi kubona abo bakukuruke bataratunganirizwa kandi n'ikiringo cyo gutunganirizwa cyari cyaratanzwe
mu isanze mu mategeko icyo umukuru w'igihugu avuze c'est comme un décret ibisohotse ikija en exécution rero kubona icyo kintu kitagiye mu ngiro cyenaza ko ngaha nacyo nyene murakwiye kwisabira imbabazi ariko cette fois-ci ntibo bamwebwe yobanye n'icyo bahira umukuru w'igihugu
uyo mushinga mateka pamfile malaika aranashikana kure mbere akanagira ati bibaye ngombwa abatakoze ico bajejwe bagatanga imihoho
arske meme sous d'autres cieux banatanga n'imihoho yego aha twese niyo tuja bantu bamaze kuronka kwa promesse amanika barealize n'ukuri icyo kintu mu gisabire imbabazi abo bantu hama kandi bongere batunganirizwe
umushikiranganji wa mbere yari kashikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe na leta mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka wa 2024 ushirwa 2025 imbere y'inama nshinga mateka na nkenguza amateka bikoranye Gervain Ndirakobuca yoga kunyishu yatanzwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu mu kiganiro c'abavugizi b'inzego geruka kuba yashikije ko ico kibazo kiri mu biro vy'umukuru w'igihugu hasigaye kumenya amahera azotangwa na leta yongereze kuyasanzwe ari muri NSS na ONPR
umuvugizi w'anyitwa umukuru w'igihugu yavuze yuko raporo zose bazitanze kwanye n'icubahiro hanyuma izo raporo bariko bazigirira exploitation kugira barabe ibishoboka babone ayo leta izokongeramwo ukwangana
Mwijambo yashikirije arahira mu mwaka wa 2020 akaba ari umukuru w'igihugu cyo Burundi Evariste Ndayishimiye atangaza ko abakozi ba leta bagiye mu karuhuko k'izabukuru bazoronswa agashahara k'ukwezi kangana n'umushahara wabo bari bageze ko bagikora.
Abantu barenga 10,000 baramaze kwitura abaganga n'abahinga bagaragaza ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe mu ntara za Gitega, Rumonge, Ngozi n'igisagara cha Bujumbura. Aho ni mu kiringo c'imyaka ine heze kuva mu 2021. Nibiharuro bitangwa n'ishirahamwe Tarse rihurikiyemwo abanonosoye ibijanye n'iby'inyifato mu mugambi wayo n'abacu riheruka kurangurira muri izo ntara. Muhuzabikorwa muri uwo mugambi avuga ko abagwayi nkabo biyongera buri munsi kubera ingorane zija aba mu gihugu. Alexi Hatungimana ariko yamara asanga izo ndwara zitazwi mu kibano ariko guhamagarira impande zose kugira uruhara kugira ngo ntihagira abo ziguma zisinzikaza
umwaka ku mwaka bagenda biyongera abantu bagiye batahura gahundi ibikomere ziza mutima bigavugwa. Ibi rero biraduha icyizere ko kumbure abantu batanguye gutahura iby'indwara zo mu mutwe, kuko indwara zo mu mutwe ziva ku bibazo abantu bagiye bahura nabyo mu buzima bwabo. Kandi indwara zo mu mutwe zihera he? Mu buremere bwa misi yose. Iyi myuzure igenda iba. Ejo bundi umusozi muri provinsi imwe twakoreramo ya Rumonge waha hafi muhuta barakwiye ku bantu. Hariho n'ingingo ejo nyabundi kuresha amagana nyinzi atubariye ati inyabona nyabona mufashe abantu bariko baragomorerwa amazu. Ningingo umengo ni nziza kugira ngo mabarabara yacu yaguke mugabo aha muntu yago hariya yubatse agakioske mugabo ingingo iragira kabomora acahungabana iyo adashobora yo kubyakira biramutera uburemere. Nibyo byinshi izi ngwano twagiye ducamo wa muntu wari ufite icyizere ugasanga araguhemukiye arimviriye kukwica arimviriye kugira nabi wewe akami ka muntu hari igihe kadatahura ugasanga rero biraguhungabanije mu mutima gutyo rero ugasanga kagakono kariko karuzura. Nuko by'ukuri hotezwa imbere ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe kugira ngo abantu byashitse bagahungabana abantu bishika ntibakire amahinduka ibibazo tugenda ducamwo baronke aho bitura.
Hagataho abanyagihugu bafashijwe n'umugambi wa leta wo kuvuza abana bari munsi y'imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibungenze ku buntu ku mugwa mukuru wa politiki Gitega bari doga ko muri kino gihe ku mavuriro arangurirwa ku uwo mugambi hibonekeza ubukene bw'imiti nyuma y'imyaka 15 uwo mugambi uri kuramara. Abaganiye na Radio Indundi Kirutiho babona ko ibi biriko bizakononira ngo gwa gyu uwo mugambi bagasaba ko iki kibazo c'ubukene bw'imiti cibonekeza co turigwa inyishu buba. Inkuru ya Nise nguva korera Igitega.
Bashigiriza ko umugambi wa leta wo kuvura ku buntu abana bafise imyaka iri munsi 5 ku mavuriro n'ibitaro bya leta ku mugwa mukuru wa politike ukurikizwa nubwo bavyeyi batandukanye bavuga ko hakiri agahaze biturutse ku bukene bw'imiti y'icanki iyindi muri aya mavuriro. Bemeza ko ku mavuriro ya leta namwamwe akorana na leta bahereye kuyegukira amashengero abana batarashikana imyaka 5 kigwa n'abavuzi hamwe n'abaganga hamwe n'ibipimo bigakogwa ku buntu. Nubwo haraho bimwe mu bipimo babirihira amafaranga hamwe hamwe abanabandi muri abo bavyeyi bavugana akamwemwe bashima ko abo bana iyo bagwaye bakaja mu bitaro vya leta batabiriha igihe bamarayo kandi babandanya kuvugwa ku buntu. Abandi barerekana ko nubwo abo bana bakigwa muri ivyo bitaro n'amavuriro atandukanye ti muganga canke abavuzi baba babandikiye ibagora kuyironka nibonetse bakabwirizwa kuyigurira hanze mu madandarizo yayo. Bamwe muri abo bavyeyi nabavuga ko babwirizwa kuvuzwa n'ishira hamwe rivuza abakozi ba leta Mutuelle de la Fonction Publique mu rurimi rw'Ifaransa. Iyo miti muganga aba yandikiye abo bana idaheza ikaboneka gutyo baca batumbera mu bibanza aho bagura ku mafaranga y'umurengera iyo miti hanze. Abo bavyeyi n'abandi batera kamo inzego byega gukuraho utwo tunenge twose nizo zitizi kugira umugambi wa leta wo kuvura abana badashikana imyaka 5 ushobore kuja mu ngiro bibereye. Anise Ntanguvu Gitega, Radio Indundi Kitura.
Anise Ntanguvu tumenyesha batwumviriza yamara kubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu baheruka kumenyesha ko umugambi wo kuvuza abana batarashika kwerekana imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibungenze ku buntu ukibandanya icegera cyo muvugizi w'ubushikiranganje Fia Clement Habaye yamenyeshije mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta giheruka kuremesherizwa ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge kwagiye kuba amatohoza ku bitaro bimwe bimwe bidashira mu ngiro mugambi hamwe no kubadatanga imiti kandi iriho hanyuma afatwa izindi ngingo. Radio Inundi Kulture turabandanya nano makuru. Bamwe mu banyagihugu bakoresha ibarabara ry'igihugu nimero 9 Bujumbura bubanza igice cha zone Ngagara kimaze igihe kiriko kirasanurwa ku burebure bw'ibirometero 34 mu gisagara cha Bujumbura. Bavuga ko ibikorwa by'isanurwa gico gice rimaze igihe ririko riratewa. Abo banyagihugu bababazwa nuko ahari hamaze gusanurwa ubu hariko harononekara, bagasaba ko ibyo bikorwa bitohagarara nyabu na byoja mu ngiro ku gihe. N'inkuru ya Udiro Nkejimana.
Mu bice bimwe bimwe by'iryo barabara igihugu nimero 9 kuva hafi hari soko ya Kote mu gisagara cha Bujumbura gushika hafi hazwi nka Dorsale aho twashoboye gushika kuri uyu wa kane ibonekeza ibimashine biriko byimba imiserege hamwe n'ibindi bididira. Bamwe mu bakoresha iryo barabara barashima ibyo bikogwa ariko bakavuga ko biriko bisa n'ibiriko biradindira.
Ariko rirakogwa ibintu bironekara cyane kuko n'urujya n'uruza ntibasubira kurengana abantu nk'imodoka ndanya amamoto n'abamaguru nyine usanga bitoroshye ko tugendera
iri barabara. Ibikorwa biradindira cyane, biradindira kuko nivyo bakoze ibiduga vy'ibihoho cyabireba nkajya nkajya kwa bomotsi badusoba bashiye mwivu kandi batereretse hace hazihoho kandi cezibomagura vyiza bo rikora nyine bagahetse bazuma bakora basubiramwe aho bakoze baboha bomoka basubiramwe haboka haboka mpaka.
Abanyagisagara cha Bujumbura bafise ubwoba kwisanurwa ry'iryo barabara rishobora gutwara kiringo kirenge icategekanijwe.
Ibyo bizosha bituma hakora uburyo bwishi ku bwari bwategekanijwe n'igihe kirekire cyose.
Bagasaba ko abajejwe ico kibazo botorera umuti intambamye zihari kugira hamaze gusanurwa ntihabandanye kononekara.
Kire nka jewe kweri ni banyarutse badukorere hanyuma ukorera hano heza ubundi ho twere yatumaza imigongo kwera amabarabara yabo badutaye mashini zirahari mashini cyenda wari mashini ziri hari abagabo tubiraje bakora bikwega.
Kuri ico kibazo kijanye n'itebaje ivyo bikogwa twagerageje kwakura kuri telefone kuri uyu wa kane mu masaha nyuma y'umutaga umushikiranganje ajejwe by'inyubako Diodone Dukundane ariko turamukena. Ibikogwa byo gusanura iryo barabara rizwi nka Bujumbura bubanza ahangana n'ibirometero 34 bisa n'ibiriko bikwiza umwaka iyo nyubako gashobora gutwara hafi miliyoni 19 z'amadolari y'abanyamerika.
Mu gisagara cha Bujumbura nyine abanyagihugu bahora batunzwe n'uburimyi bakorera mu kiyaya cha hitwa mu mariba muri zone Kanyosha mu gice c'ubumanuko ubimuwe muri ayo matongo yabo n'iduga ry'amazi y'ikiyaga cha Tanganyika. Barasaba gushigikirwa mu buryo bw'imita mito mito kugira ngo bashobore kubandanya gutunga imiryango yabo. Ubu abo banyagihugu biyungunganya mu yindi myuga mito mito ariko bamwe bashikiriza ko idakwiye kugira ngo baronke inyungu bahora bakura muri ubwo burimye ubwego rujeje intwaro aho mu gice c'ubumanuko bw'igisagara ruvuga ko rwabayirura babwiriza gukorera hamwe mu kurindira ubundi bufasha uri byekwizera.
Kare twe twararima tukarima umuceri tukacibiraka tukarima marengarenga ariko ubu unye twarabihebye kuko
uyu numwe mu banyagihugu bahora baba aho bita ku mariba yerekana ko uyu munsi atamuntu aba muri ico gice kuko catewe n'imyuzura. Aba banyagihugu dusanze aho bakorera bavuga ko ibikorwa vyo burimyi bahora baranguriraho vyahagaze ariko ubu bahisemo gukora iyindi mirimo aha bagaruka kukudandaza kandi kubagirira akarusho ku miryango yabo.
Ubu uye naciye niga kudandaza uturengarenga ndabikuramo rasiyo ngaburira ba
nge mu nyuma twahise gusa ha ingurane mushira hamo tukari akundi kundi ubya turaye kwa bana bo baho mu buzima.
Uyu mugabo avuga ko ubu akora umwuga w'uburovyi kuko atakinda ari bukore asanga ari kakenera ubufasha kubera umuta akoresha ukiri hasi.
Muresa urusenga magera indoba mafi uburyo nibuto akakoresha hari naho gakota isaha imwe ubundi se bibiri umunsi wose ibihumbi 10 hari naho tanabikorera bofu muvugura agasenga kiwawe umujyango gatunganiko duhimuta tuzoza turawuriye.
Mu gihe berekana ko ingufu zabo hari aho zigarukira kandi bitera ingorane nk'abana bo mu miryango imwe imwe bamaze guheba amashuri, abo banyagihugu basaba leta ko yobashigikira mu byo bakora.
Bamwe n'abana b'imbere no kwiga barahagaritse mwarimu kwe kudushigikira harangane ko kwiteza imbere kugira abana basubire ku ishuri.
Tubajije abatware bo muri quartier Gisu baremeza ko abo banyagihugu bakuwe muri ico gice catewe n'amazi. Umukuru we yo quartier amenyesha ko hari ivyo bamaze gufashwa. Olivier vye karabage asanga ariko bagikeneye gushigikirwa
byarashitse barategwa nayo mazi mugaragageza kwiyungunganya kuna kuriya kuri ico gihe twebwe sho duca dukora tubahimiriza kuza bariteze imbere baje amashiramwe atandukanye kugira baze bararonka ikintu babako ishiramwe pamu cyarabahaye ibihumbi amajana 235 imihana yose yari yatewe nayo mazi yarose inshuro zitatu ntibikwiye huboneka n'irindi shirahamwe byo bavyiza rigafasha
quartier gisezone kanyosha komine muha iri mu gisagara ca Bujumbura irimwo abahuye n'imyuzurira mu gice cyo kumariba kuva mu mwaka wa 2024 gushika ubu imijyango yakuwe muri ico gice ba mu mazi bwerezwa kuri abajeje intwaro bahuberekana ko hari ishirahamwe mu kwezi kwa kabiri ryaheruka guha buri mujyango amafaranga 400,000 kugira barangure imigambi yo kwiteza imbere
Olivier Kwizera naha duciye turangiriza no makuru ndabashimiye mwebwe mwese mwafasha umwanya kutwumviriza shimiye na bagenzanje bagegeranije hamwe na Kofi Olivier Rubera intwari yatumye amajwi abashikira twese tubifurije kugira ijoro ryiza mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro byacu
Nolis Nduwimana